Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri beneza nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkunikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga. Igenekezo ry'umunani ry'ukwezi kwa kabiri, Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze yarongoye Burundi yaratangaje icyese igitabo yanditse cyitwa Burundi Demokrasi Piyeje, ni ukuvuga demokrasi yaburabujwe cyangwa demokrasi yabayemo imitego intambamyi. Muri icyo gitabo Ntibantunganya arashikiriza urutonde rw'ibintu byamutumye acandika rurimwo kumurwi w'igihujejwe kumenya ukuri no kunyumanisha Abarundi, ukeneye amakuru y'imvaho y'ibihe bitandukanye byaranze Uburundi, amakuru Abarundi banyotewe. Mu bintu kandi byatumye yandika icyo gitabo ni ukugira ngo amenyeshe Abarundi n'abantu bose bakurikirane hafi ibyerekeye Burundi ibintu bihambaye byashitse igihe yaronswa amabanga yo kurongora igihugu mu kiringo cy'imyaka ibiri. Avuga kandi ko mu byatumye yandika icyo gitabo harimo kuraba niba umugambi yishinze azowushikira aravye ukuntu abantu bose bazosoma icyo gitabo bazowucakira. Ikindi kintu nyamukuru catumye yandika icyo gitabo nk'uko avyivugira ngo kwari ugushikira ugaruka rwo ruhanzwe n'ingaruka mbi z'indyane zabaye mu Burundi kugira rumenye ukuri n'ikizira mu ntumbero yo kuvabanura n'abarushuka bishakira inyungu zabo. Igihe yashikiriza icyo gitabo gifise impapuro amajanirwi na mirongo ibiri n'umunani, abatari bake barashimye umwete hamwe n'ubunyakuri Perezida Ntibantunganya yacandikanye. Uyu munsi rero mu kiganiro muri sanga turafite akanyamuneza ko kubamenyesha ko turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi. Mwiriwe neza Perezida Sylvestre Ntibantunganya.
Mwiriwe neza kandi ndahaye mwiriwe Abarundi ariko aratwumviriza baba abari ngaha mu Burundi canke mu bindi bihugu mu makungu.
Murakomeye ngaho?
No turakomeye, mbona na n'udutu twe tuhari akavura kahatwe kuwa mukanya gaheze ngira karabwa mukanya.
Ni byiza cyane rwose. Ndabona isaha imwe na kane gatoye cyane rwose kugira ngo dushobore kuvuga kuri icyo gitabo, ariko ndizeye ko mushobora guca mu majambo make cyane rwose guca hirya no hino ibiri muri icyo gitabo, ariko ubwa mbere na mbere nshaka mutubwire ituma mwatoye mwahisemwo kwita icyo gitabo Burundi Demokrasi Piyeje.
Ega ubwa mbere hoho hari shudo kwibutsa Abarundi, ubwa mbere ndandika igitabo kuri kahise ka kino gihugu cacu cyane kubyo jewe nogira ndi nararanguye mbere dufatanije n'abandi twakoranye urugamba rwa demokrasi muri kino gihugu. Umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icyenda n'icenda nari nasohoye igitabo nari nise ine demokrasi pour tous les Burundais, demokrasi ku Barundi bose. Cyari igitabo canditwe mu bice bibiri, igice cya mbere kigatangurira kera mu myaka Abadagi bashika kigashika igihe twikukira, hanyuma ibindi bikurikira bikaba byava igihe twikukira gushika haboneke intwaro ya demokrasi igihe Perezida Melchior yatsinda amatora. Icyo gitabo rero nabonye umengo nticasomwe cyane na gato, kuko ninaba nibuka neza gushika ubu ibitabo byaje kugurishwa n'ishyirahamwe ryari ryacanditse ryitwa Rarumata ibyarenze amajana atatu na mirongo itanu. Mumvo rero zandumye nandika iki kindi gitabo kwari ubwa mbere kugaruka ku bintu bimwe bimwe nari nanditse mu cyo cya mbere. Mugabo nk'uko wabivuze utangura ikiganiro, hari imbo zitatu nyamukuru zatumye nandika iki gitabo ine demokrasi piyeje, ni ukuvuga intwaro ya demokrasi yatezwe imitego cyangwa igenda itegwa imitego. Abantu bashobora kumbaza bati yatezwe imitego na bande, zagenze gute, ivyo inyishu bazoyironka basomye ico gitabo. Ni ukuvuga rero imbo ni zitatu. Imbo ya mbere wayivuze, urabona yuko kuva mu myaka y'igihumbi 2014 hashinzwe umugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi. Uko kuri urondera gushingiye cyane cyane kuri kahise ka kino gihugu, mbere abatari bake ugasanga bipfuza kumenya kahise bashingiye ku byakozwe n'abarundi, bikaba nabyo mbere benshi byabasesereje ugiye kuraba ubwicanyi bwagiye buraba muri kino gihugu, ugiye kuraba gukumirana kwagiye kuraba muri kino gihugu, ugiye kuraba ibyagiye byononera intwaro ya demokrasi abarundi bagira ati turagiyemo igihe twikukira. Urati ko habaye n'amatora hahiganwa imigambwe myinshi. Nandika rero igitabo cye ndagize nti reka ndakigire nk'intererano yanje nk'umuganda wanje muri icyo gikorwa cy'uwo mugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi. Iyo rero ibaye imbo ya mbere. Imbo ya kabiri nagize nti buriya iyo turiko turaba kahise ka kino gihugu hari ibintu bikunda kutugora, tutegeza kugenda tugerageza natwe kwigora kugira ngo tubirabe mu mpande zose, umuntu ntagende yikwegera ko gusa na cane cane ashingiye ku bwoko bwiwe canke ku mugambi wiwe arimo.
Ico ni kibazo ariko gihambaye president ntibantunganya nkuko vyigaragaje muri kahise ku Burundi, haba abahinga banonose vyerekeye kahise kenshi na kenshi ibintu usanga abo bahinga batabibona kumwe, ugasanga nkuko mubivuze hisunzwe ubwoko hisunzwe intara. Icyo kibazo none cyo mwibaza ko cotorega umuti gute?
Ngira ngo ndaza kubigaruka ko nubanza ngaheza ngashika ku cya gatatu uko umuti ndaza kubabwira giye kudavyumvira, kandi nijo navuze nijo nagerageje mu cyo gitabo naho kuri ubu bidashobora kuba byoroshe. Bituma rero jewe mumva ya kabiri nagira ndi reka umuntu agerageze kuba nk'utanga akarorero k'ingene umuntu atotinya no kuvuga ibintu byamugoye cyangwa ibishobora kuba byaragoye no bari kumwe mu mugambwe, kugira ngo bashobore kwerekana ibyagiye bigora igihugu cyacu. Imvo ya gatatu rero niyikomeye kuko jewe nandika ngira ndi urugwaruka rurikorera kuri uno munsi dukore ku buryo butagwa mu kaga nkuko twe twagiye tukagwamwo kuva ubundi bwikukira gushika muri iyi myaka y'ikinjana ca 20. Aha rero nkagira nti ugwaruka rw'i Burundi bumenye kahise birakenewe koko, mugabo kandi bumenye kwikingira rumenye mbere no gusaba batwebwe turi bakuru babo canke mbere batse kubakingira canke gufashanya nabo ngo bikingire ntibagwe muri ayo maroregwa twe twagiyemo. Macene cyane igitonda rivuga nuko uravye Burundi aho bugeze uno munsi usanga abari hejuru mu nzego z'igihugu, iyo mvuze inzego z'igihugu simba mvuze inzego za leta gusa, mbavuze amashyirahamwe yigenga ayavuga yuko adaharanira ibya politike, mbavuze imigambwe, mbavuze kumenyesha amakuru, mbavuze mbere no mu mashengero, usanga hari abantu bagiye bashyira hejuru y'abandi uyu munsi kandi baciye muri arya marorerwa yabaye mu gihugu mu mwaka w'1987 mbere, ugasanga hari no bamwe bamwe bashobora kuba yagize mu ruhara, ariko wagenda hasi ukaraba ugasanga ariko aratangura kuja ahabona mu nzego z'igihugu, mu gisirikare, mu gipolisi, mu bapadiri, mu mashyirahamwe yigenga mu kumenyesha amakuru u Burundi bushashe, niko novuga abantu usanga atakintu na kimwe wogira ngo baragirizwa mu byabaye muri iyo myaka nagiye ndagura. Nkagira ndi ronga anuko hagabira kugira ngo twebwe ayo marorerwa yashitse cyangwa twafite mu ruhara nituzoze gukwegera mu gwaruka, kandi dukeneye ahubwo kubaka u Burundi ataho buhuriye namba na burya Burundi bw'amaganya, burya Burundi bw'amagogwa, burya Burundi bw'intambara, burya Burundi bw'ukumirana twe twaciyemo tukabona muri iya myaka yabaye kuba twikukira gushika ejo bundi.
Tugarutse
zitatuzabitumye rero
tugarutse kumvo ya mbere mwavuze uruhara ruhambaye cyane rwose umuntu wese afise amakuru yerekeye kahise ku Burundi yotanga kugira ngo nama murwi ujeje ukuri no kunywanisha abarundi ushobora kugira kurangura neza ikorwa washinzwe. akamu motera abarundi ikabazi kwandika abarundi bazi kahise muri iki gihe batari kwashikiriza makuru yerekeye ivyo bazi naka
ndiko ndasigura igihe nari kwashiraho nico gitabo niko sigura rero icatumye ndacandika narabaye nk'uwishura kuri cyo cyawe navuze nti buriya mu bantu ba mbere batirizwa gutanga ibyiyumviro byabo ubuhamya uko no bivuga n'abantu barongoye igihugu cy'u Burundi uyu munsi abakiriho turi bane hari president Petero Buyoya yarongoye u Burundi kuva mu mwaka wa 1997 agashikana mu mwaka wa 1983 urumva inyuma yiwe haraje president Melchior Ndadaye ntawuzi ko atarengeje amezi atatu ayubutegetsi inyuma ya president Melchior Ndadaye haraje president Ntaryamira nawe nyene ntiyarengeje amezi abiri mbere jewe ndibutsa muri iyo nteguro yo gushikiriza yuko abo bose barabagenzi banje twagiranye urugamba rukomeye muri demokrasi kuva tukiri impunzi mu gihugu cy'u Rwanda gushika no dutahiye ngaha mu Burundi hanyuma rero hakacakurikira jewe ndi bantu ya Sylvestre narabaye umukuru w'igihugu kuva mu mwaka wa 1994 gushika mu mwaka wa 1996 inyuma ntawutazi ko majoro Petero yagarutse yaniciye kuri kudeta yabaye kuwa 25 z'ukwezi kw'indwi mu 1997 hanyuma ashikana mu mwaka wa 2023 kuva 2023 gushika 2025 turazi yuko habaye perezida Domitien Ndayizeye hanyuma kuva mu 1999 kuva mu 2025 ahubwo turazi yuko u Burundi burongowe na nyicubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi uyu munsi nkagira nti rero mu bantu ba mbere bafise ico boterera canke gufasha gutera nabo ubwa mbere koko mu kuvuga ibyo bazi bakabibwira uyu mugwi ujijwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi kandi bakongera bakiyemeza kandi bakagendera kutaba intambamyi kuhandi hashobora kuva iyo nkuru ituma ukuri kumenyekana bakareka abantu bakisanzura bakabivuga urabona yuko n'umwaka n'imyaka bahaye uwo kurondera kuko kuri ubwa mbere ari imyaka iba kuri independence kuva ku mwaka twikukira gushika mu 2008 ubu noneho byatanguye kuva
kera cyane gose
mu mwaka w'igihumbi 1985 gushika mu 2008 aha rero abo biyuguruye birashobora gufasha urashobora kuba rero no kuri abo ukaja no kubandi bafise uruhara na cyane cyane mu migambwe ngo mbigambwe sahwanya Frodebu iprona CNDD-FDD umugambwe FNL ni yagiye ikomoka ko gushika kuri waraye uvutse n'indi migambwe nka MST nayo nyine urasanga ifise ukuri isho gushikiriza twayishikiriza rero umutima wuguruye atagahinda umuntu afise atakugira ngo ngiye kurenza urugero ishobora gufasha rero gushikira kwa kuri abarundi banyote kandi bize yo kuzakura mu kaga byo gucaci mu hezi myaka n'iyindi
ndabona abanywanyi barindiye ko bazayibaza no gushikiza ivyumviro ari benshi ariko imbere yaho rikana baza kabazo kajanye n'amatora mu gihumbi 1993 amatora umugambwe mwarimwo Frodebu yatsinze mbega igihe uyu mugambwe utsinda amatora wari witeguriye gutwara canke wibaza ko ashobora kuba leta ifata kibanza
aho umbajije n'ikibazo cashikirijwe igihe nariko ndashikiriza nyico gitabo ndibuka yuko mengo wakigarutse ko nwahoze hari umushikiranganje mu ntwaro ya president Melchior Ndadaye Jean Marie Ngendahayo niwe yabaza ati president bantunganya uyu munsi kuso icyo gitabo cawe dudurira ko ubivuge bega nibyo koko yuko barongoye ko kiyagihe basi kubumviriza mu byumviro mwagenda mutanga kugira ngo mutegure neza umuzo wa demokrasi koko hari ibyo umuntu ashobora kubona ike no hino twagiye turakora naho ndoja mu cyo gitabo ubwacu twe twavuga tuti reka dutegure imitima y'abantu kuko turabona yuko iyo tuvuye hatari horoshe turavye ibibazo biri mu gihugu macane cane uko intwaro y'ubutunganije turavye uko inzego z'umutekano zitunganijwe haba mu biraba kwinjira mu bishingiye ku bwoko haba no kugene zikora twihweje ingene urwego rwo gutunganira ariko gucamanza rutunganijwe nihabanya hanyene mu kwinjiramwo urazi ubwoko ningene ukora twirazi ikibazo c'impunzi turazi ikibazo c'impunzi tukagira tuti none mwebwe mutwara nimwoza tukicara hamwe hanze byose tukabironderera inyishu hamwishu turonse tukiha umwanya niburi iburi w'imyaka itatu kugira ngo tubishire mu buryo hanyuma tujije mu matora imitima y'abarundi yatunganijwe neza mbere ngana nashaka kubwira yuko hari bamwe iyo bariko baravyibutsa kubwira bati ahubwo nitwashaka imyaka itatu gusa hari navuga bati twarashaka na cumi nuko kuvuga rero ushingiye kuri ibyo twe twavuga twashaka ariko batora yoba niburi iburi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana icenda na mirongo icenda na gatandatu ariko rero ntitwumvirijwe n'ivyo mwabonye n'ivyo munzi ikindi novuga ngaha nuko hari n'inzego za gisirikare n'urwego rwa gisirikare batanze iciyumviro nari mvuze ngo nk'ico mugo gisa ngico bakavuga bati tugiye kuraba uko igisirikare cy'uno munsi tumeze tukaraba n'inzira nshasha Uburundi bugiyemo ya demokrasi harakeneye ko dutegurwa neza kugira tumenyere iby'intwaro ya demokrasi ariko naho nyene urabona kubitumvirijwe je ndibaza yuko ibyo biri mu byatumye ibyo twagiye turacamo byadushikiye mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu bishika
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Silas mwiriwe neza muri hehe Silas
ndabumva
muri hehe
i Burundi Ngozi
Ngozi akandi kazina ninde akandi kazina ninde ego me turi kumwe n'umutumire Perezida Sylvestre Ntibantunganya hoze arongo i Burundi turi ko tuvuga ku gitabo kiwe yanditse Burundi Democracy Piège duga ku ijambo akabazo cyangwa icyumviro
cyo nataka gutanga
yego
yanda mu bacho njya mu mbari se yuko
yego
ahantu murashaka kuronka icyo gitabo yanditse
yego
nyina
saka kumwe batashonye murakoze Silas reka tumuhe ijambo akubwire ahantu mushaka kubona ico gitabo
ico gitabo urakoze Silas ico gitabo twacanditse nacanditse mfashijwe nishira hamwe rimwe barundi ryitwa iwacu mugabo rikorera iburaya hanyuma gushika uyu munsi ibitabo vyari bimaze gusohoka ibitabo amajana abiri urumva ntiwawundi agira ati umuhini wa mbere utera amabavu byari ibitabo amajana abiri ivyo rero ubu byarahetse mugabo turiko turiga neza ingene hoboneka ibindi bigashikira abantu bakeneye kubisoma na cane cane ngaha mu Burundi mbere ndashite n'icyumvire yuko bishobotse ngo ubyo ukaboneka hoba nk'abantu bisoma bari mu migwi hanyuma inyuma tugashobora guhura tukicara tukaganira bakambaza ibibazo ku byo basomye babona neza ni ukuvuga rero mu minsi iza tuzovuga neza ugishobora kurongerwa nihamara kuboneka ibindi byashyize ngaha mu Burundi
murakoze reka duhe n'ijambo kandi Cedric mwiriwe neza
nyamakuru ndaramukije na nyine cyubahiro wahoze ari mukuru w'igihugu cyacu Burundi
yarakumva muri hega Cedric
jewe nk'uko bisanzwe ndi Kampala Uganda
hanyuma kandi kazina ninde
ni irakoze Cedric
irakoze
ego kubera ko ahantu ndi ubuhinga bwo gutuma tuma nako baravugaye bunshika kuri kanashaka aze kunyishura ndi ku murongo ko ubushize aryehe bunyishura mwankuye ku murongo nari mfise utubazo dutatu
yego
nagomba kubaza nyine cyubahiro president nagomba kumubaza nti uko ndazi ari mu bantu bagize na accord arusha muri bya biganiro nagomba kumubaza akabazo ka mbere nagomba kumubaza ni CVR buri yayifise bakiri muri accord arusha CVR wari umugwi ufite nicyo novuga objective yo kunwanisha abarundi bidakiye mu masentare. Nagomba kumubaza yuko severe ishobora kuzokorana na sentare bibishobotse ako nakambere. Ego akagira kabiri nagomba kumubaza nti mu yaravuze ko mu iki gitabo yasohoye ko abatwaye igihugu cy'u Burundi bobazwa na cyane cyane. Jewe nagomba nkamubwira nkabafise amakenga nkabona numvise kumengo nk'uwaho zatwara u Burundi Petero Buyoya hariho umutahe mpuzamakungu umurondera. Nicyo gihe rero mvuga ni we bizogorana ukuntu azogaruka kuvuga ukuri afise umutahe mpuzamakungu umurondera. Ako nakabazo kagira kabiri ama akabazo kagira gatatu nagomba kubaza nti mu mugambwe Frodebu asanzwe aturukamwo bazosaba indishi y'akababaro canke kubera ko intureka yose yavuye ku Uganda kugwa rya president Nyenicyubahiro Melchior Ndadaye mu 2023 akaba nawe yari yavuye muri Frodebu nkabaza nti beya umugambwe z'abanya Frodebu ntacyo uzosaba muri CBR canke ntandishi y'akababaro uzosaba kubera ibyo bintu byabubaye ko
murakoze Cedric mwa mufisi radio mwa mufisi na radio ofise
ayeka na inashatse azi kunyishura ndi ku murongo mwa mukoze
ndeka agirageza kwishura ka ndapunjambo akwishura kuri ibyo bibazo bitatu mukiringaho kuri telefone.
Ego niko ndaramukije Cedric irakoze ahari mu Buganda muri Kampala abutati yinanagiye mu biganiro vya Arusha gushikana aho dushaka amasezerano arimwo ingene hoshingwa imigwi sumugumwe mbere yofasha abarundi kunywana. Najya ndamwibutse ko hari imigwi itatu yari yumviriwe ya Arusha. Umugwi wa mbere wari uwo gutohoza ivyerekeye genocide ukaba ari umugwi wohuriramwo cane cane abahinga mpuzamakungu, hanyuma usanze hari genocide iho nyabwoko ryo ryabaye mu Burundi baca basaba yuko abarundi bo cyo basaba gushinga sentare mpuzamakungu yo kiri manza abashize uruhara muri iyo genocide muri iyo nyabwoko. Ica kabiri cari catunganijwe kwari gushinga umugwi umeze twita Commission Nationale chargée d'enquête sur le yukonde ukuri no kunwanisha abarundi. Ica gatatu zari ibintu byinshi bavuga bati kuraba ingene hobaho rero ibimenyetso biza binywanisha abarundi. Mugabo murazi yuko hagiye haba ingorane ibintu bigenda bihinduka gushikaho uyu munsi rero dushika ku mugwi ukunwanisha ukurondeye ukuri no kunwanisha abarundi. Ikibazo cha sentare yavuze yadabwire yuko yumva nk'uko namubwiye yuko habonetse ko habaye ihunyagwa ku Burundi hakayini nzira ya mbere haba kugira ngo umutuboneke atari uko abasentare ikurikirana abagize uruhara muri iyo genocide. Icya kabiri ni uko naho hari iyo migwi itavuga yuko ubucamanza mu Burundi buca buhagarara, ni ukuvuga rero yuko usanga hari ibintu bigenda bijaniranye bifatana mugabo intumbero nyamukuru ikaba intumbero y'ukurondera kunywanisha abarundi. Ikibazo cha kabiri yabajije avuga ati abatwaye yuko bobazwa maheje kubisigura mu kanya gaheze n'ubu no bigaruka ko imirya nyene nuko bafise byo bazi benshi byinshi ubu untawuza kuvuga ngo twe twarongoye igihugu ngo nta bintu nta bintu tungo ntituzi bintu tuzi ku gihe twebwe twari dufise ubwo butegetsi ngaha mu gihugu. Rero dufise kwiyugurura imitima kugira ngo izo tuzi tubishikirize mbere kuri ubu atanu murinze kuza kudushira ko narimbuze kubidusaba ashize n'ingufu ati rero ngubu hariho abashobora kuba afise imitahe ibarondera yavuze nka majoro Petero Buyoya icurumva n'ikibazo kiraba ubutungane bw'u Burundi nabo nyene babakurikiranwa mugabo icondo ico nuko buriya umuntu ashobora kugira wenyene intumbero yihaye akagira ati reka mbere ndakanya ndose kugira ngo sigure neza mu buryo butomoye nsabe gusa yuko ibyo biba kumugaragaro umuntu ashobore kuronka abantu amuvugira hanyuma mbere nerekane ukuri mfise yuko atawuguhuriye n'ivyo abo bantaye uwo mutahe biyumvira je uganje amubuze ivyiwanje niko nobigenza mugabo sindi ngaha ngo mvugire uwo yavuze uwo mutahe uraba
hari n'ikibazo ego cagatatu cindishi
cagatatu yabajije ati fodebu niyo yaturukamwo abantu batari bake harimo n'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye bagandaguwe mu itembagazwa ry'inzego za leta umwaka w'igihumbi kimwe n'1993 ku itariki 21 kwezi kw'icumi ati muzosaba akababaro ubwa mbere ndagira nabwire naho nyene ko muri kino gihe atari jewe ndongoye umugambwe sawajya Fodebu mvuga nogenda rero ngo ngiye kuvugira ngo nzobigenza uko haba namba yombaza ati wendi bantunganya ko hari umupfasoni wawe nawe nyene yagandaguwe muri iyo kudeta nyene mbega bishitse akabimanza ugahamagarwa uzosaba indishyi y'akababaro hari ikintu cya mbere je nshira imbere ni je ntibantunganya ndashira imbere ikintu cy'uko Imana yomba tugahura n'umuntu yishe umupfasoni wanje icya mbere nogira norondera kumukiza ndorondera kumukiza kuko niyabakiriho atezo kuba rimerewe cyane gose kuko abona yuko ibyo yakoze ataco byazaniye igihugu atari akarambaraye akabona yuko kuri ubu yagira ngo agiye kubuza ari cyo byabaye inyuma aho rero urumva niwe ngira nti dufashanye mu byerekeye ukunywana ariko hari kandi ideni urya wishe umuntu ubufitiye ari uwo wiciye ari ni deni ufitiye n'igihugu aho rero arashobora kubimanza imanza zibaye hamaje bakampamagara noheza nkaraba uco gihe nyene zibaye igikenewe ngo intumbero nyamukuru nkagira ndi turondere ukunywana no kunywanisha hagati y'abarundi
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Sylvestre mwiriwe neza
ndakumva cyane ndakubwiriza amazina yanjye Sylvestre ni bantunganya perezida w'u Burundi nanjye nitwa Masora Kiza Sylvestre
ni perezida yahoze arongoye Burundi
mu ndamukiriza
arakumva
Sylvestre ari mu Buganda
yego murakumva twibutse kandi akazina k'ikirundi
akabazo rero ngo banda mubaze
yego
ngomba ndamubaze perezida w'u Burundi wacu ni mazina yanjye ndamuzi ngomba ndamubaze ibyabaye mu 1993 kandi yari muganga Prodevu none ko ari muganga Prodevu bajya batutsi n'abahutu besi bapfuye mu 1993 bazobazwa nde bazobazwa ni bantunganya cyane bazobazwa nde ko ababuze ari besi kandi naho baza barabahamba siwe ndahazi aho baza barabata ukutariko ndabazi ndahazi nanje nari umurundi nari hariya nicyo gihe nacamunga sindasubira mu Burundi nanje bashatse kuyiga nuko none bajya abantu bazubazwa nde nicyo mbajije perezida ntibantunganya yari perezida yarabaye perezida w'u Burundi Sylvestre mugenzi wanjye batumisiyo ndayizeye ni baramubanje nabo barongoye mu bubezi mukayanza arabyumva mukayanza nabo barongoye muri baramwanje
yego me reka tumuhe ijambo
bajya abantu aho ndayivuze
murakoze Sylvestre reka tumuhe ijambo agica kwishyuye duga ku ijambo perezida ntibantunganye
nari nakuramukije Sylvestre Masabarakiza sindi kwanyumvise reka nongere ndakuramutse hamashima ni kiodo chawe mungabu mkwe ishura ni kurubu inyishunzi iza wajironga koko usobye igitabo chanje kuko ivyo byose ndabigarukako hari ico ndabivugako sinoza rero kurondagura ngo nayivuze ukunuku nuko mugabo womenya yuko jewe kuba na kera mvuga nti ica mbere cyo abarundi dutegerezwa kuza twemera nuko habaye ubwicanyi kiriya gihe ubwo bwicanyi ugatwara abahutu ugatwara abatutsi ubwo bwicanyi bwarabaye rero ntibwigize ntibwizanye hariyo bwavuye aho bwavuye rero niho kurondera gusigura kubinda ba jewe Sylvestre Ntibantunganya mu bantu barokotse muri biriya byo gutembagaza inzego za leta zabaye jewe ndimwo kandi ndi mu bantu batanguye kandi no gusubira kuja ahabona bavuga bati reka tugaruke ku ntwaro abarundi bari bitoreye naho bitoroshe ariko murazi peje kubivuga ingorane zagiye zirashika harabaye rero inyuma y'iganda kugwa rya president Micho ndadaye umwanya no uvuga yuko usa nuwari nk'indwi yose hari ubutegetsi kari buvuye kuri bariya bagize kudeta kuko twebwe abafodebu batari bashoboye kwicwa twari twanyegeye twahunze aho twanyegeye twahunze mu gihugu do hari ubu bwicanyi bwavugwa sinzi rero yuko uwanyegeye ariko yo bubazwa mugabo agize ati tububaza abo bantu je naravuze n'ipundi ndi jewe hari ibyo mfise kwemanga hari nk'abavuga bati sawanya Frodebu yaragize ihonyabwoko ry'abatutsi je naravuze ndi igihe Major Petero Buyoya andembagaza ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu haraheze iminsi ibiri turahura twahuye ku igenekerezo rya 2027 z'ukwezi kw'indwi emwe ntibyari byoroshe nibyo mugabo je ndamuvuga ndi nta yindi nzira atari kuganira icyo gihe ndibuka ijawo namubwiye bavuga bati tuje guhagarika ihonyabwoko ryariko riragirwa nababwiye ndi niba hari ihonyabwoko ryateguwe mukavuga yuko ryateguwe n'umugambwe sahwanya Frodebu hariho aba mbere bateza kubibazwa Melchior Ndadaye si hari murazi yagiye yarapfuye Karibabi Ponciano rero ni umunyamabanga mukuru yarishwe wa gatatu yari jewe umugambwe sahwanya Frodebu ni je ndi ngaha ubona afite ibimenyetso byerekana yuko byagiye gategurwa jewe ni ngaha imbere yo kugenda kubaza abandi bantu bose banze mufate jewe muze kubaza jewe n'ubu niko guma mvuga ugira ati ndafise ibimenyetso yuko byateguwe n'umugambwe sahwanya Frodebu ukarondeje abuga byose kujya mu cyo kuri biriya bintu bibi bigayitse n'ubu arashobora kuza akagira ati ngo wewe ubanze ubisigure imbere yuko tuja ku bandi
hari abategetsi bo muri Frodebu baba barateye akamo abajyanye kabasaba kwihora canke kugira ubwicanyi
ivyo ondaho nyene kandi mu byo nje niyumvira abantu babisoma icyo nzi gusa nuko twagiye tuvuga tuti nukuri ibyabaye birababaje ni ngombwa yuko ubwicanyi buhagarara hari ni namakuru ntanga muri cyo gitabo cingene hari abavuye ngai Bujumbura bakagenda mu gihugu hagati guhumuriza ndibuka yuko nk'umushinga ntahe barusatiye ko Pierre yagiye guhumuriza mu cibitoke ajanye na Colonel Gakoryo ndibuka ko abagiye guhumuriza mu gihe muri za muyinga zahe za Gitega benshi bakabona ibyabaye bijya rero nukuri mvuga ni abantu duterere yo guterera nukugenda nukuri tukarondera kwitsitso tukaraba abaharanira ubutegetsi muri kiriya gihe uruhara bafise muri bijya byashitse bigahekura Burundi bikabuhekura umukuru w'igihugu bikabuhekura abarundi imbere n'indiri bidutinye kubiraba kandi je duza yuko nitwashira mu gushaka kwinshi ukuri
zo kuronka reka tubibutse inshuti mwese ko muri ko mwabandanya kumviza radio ijwi rya America turi kumwe na David Mirweneza muhiga David
ndabasoje ndi Kigali
akandi kazina ninde
David Eugene Marshall Sengiyo
ego me mukanya gatoye cyane rwose kibazo cy'imvira
nagira ngo mbaza nshimire kwanza umushinga ntahe ntibantunganya mu munsi w'uriro
arakumva duga ku ijambo
mfite rero akabazo kamwe cyangwa gatatu binagira ngo mubaze akambere ni ukuvuga ngo ese ko hari ibintu biba bimeze nk'amabanga hari protected cyane y'umuntu wabaye perezida yanditswe gitabara ikibazo yaba aragize cyo kugera ku mabanga ari protege ya leta wenda yageraho akayabura nk'umuntu wabaye perezida yaba arashoboye kugera kuri suruke zose z'amakuru zikeneye kugira ngo yandike icyo gitabo icyo ni icya mbere cya kabiri nkamubaza se kwandika icyo gitabo ko ari ubutwari bukomeye nk'umuntu wabaye perezida w'igihugu akaba hari uruhare yagize mu kuyobora kandi hari aho umuyobozi agira gutya agaciko akaba nawe yakwinjira mu mateka runaka iyo yagezeho kwandika ku butegetsi bwe n'amakosa wenda ntazi ngo nayahe bwaba bwaragize abasha kwihangana agasa n'uwiteye icyuma rwose akavugisha ukuri ntabwo ndasoma icyo gitabo ariko yagerageze kunsubiza
murakoze David reka mukanya arakwishura tubanze duhene ijambo kandi Deo umiriwe neza
umiriwe
muri hega Deo
ingozi mu Burundi
kandi kazina
ni haragakiza
duga ku ijambo kibazo cy'umviro
hama nanjye numvise ibyo gitabo bukebuke akambaga rero tinonese vere yoba ikorana n'icyo gitavugira imenye uko kuri ibyabaye muri kahise yifashishije n'icyo gitabo ako nakambere aka kabiri nagira ngo ze nka twebwe kugwaruka ko numvise umenga hamaze gusohoka ibitabo amajana abiri n'ibihumbi gato sinzi rero ukuntu dufasha natwe kugira tuze turabimenya dufashishije n'icyo gitabo atari ku munwa nyene tubyumva ku bandi wa mukoze
murakoze Deo reka tumuhe ijambo atangure cyane cyane ku bibazo bibajijwe na David aca atandukira ibibazo mwebwe Deo mubajije duga ku ijambo president ntibantwane
ego nashaka ndamutse David mwene wacu ari mu Rwanda ngashima yuko akurikirana ibibazo byo ngahi wacu i Burundi burya iyo warongoye igihugu cyo urashobora kugira amabanga kandi nukumenye yuko mu banga y'igihugu ushobora gusanga hariho n'amabanga mbere akingiwe n'amabwirizwa y'icyo gihugu ugasanga ntufise na wewe naho uri umukuru w'igihugu ariko ubutegetsi icyo gihe uburenganzira bwo kuyashyira ahabona haramwumva nko mu Bufaransa mbere ngira ngo kwa umunyarwanda arabyumva kudusunja ko hari igihe nko kubiraba ihonyabwoko ry'abatutsi byabaye mu gihumbi kimwe n'1994 hari ahantu abantu basaba bati mwebwe leta y'Ubufaransa nimushire habona inyandiko zimwe zoshobora gufasha kumenya ukuri ku byabaye na cane cane ku ruhara uyu cankuri ya mbere n'Ubufaransa burimwo ushobora kuba bwaragize muri ayo maroregwa hari ibyo bashobora gushira habona n'ibindi bigoye ugabo kandi hariho ibyo mu mukuru w'igihugu wenyine ashobora ko yagize mu ruhara agira ati ibi jewe ntangora nantonye mfise kugira ngo ndabisigurire ndabibwire abarundi ivyo rero nico cyo byatumye mbere ngira ndi reka nandike nashingira no kuri ya ntumbero nabwira ngitangura nti ni intererano ifasha umugwi ujejwe kurondera ukuri no kunwanisha abarundi kurondera uko kuri kuzekatwa kudufasha kurengera amaroregwa twe twagiye turacamwo kuva igihugu cikukira mbere cyane cyane muri rya myaka nashingiye ko mu kwandika igitabo canje no kuvuga kuva mu mwaka w'1987 gushika muri uyu mwaka uheze w'2017 nakwagiye guhera imyaka ibiri hanyuma ati harashobora kuba hari amakosa umuntu yagize jena jana ubire yuko uwovuga ngo ntashora ko yagize amakosa ari umuntu yoba yihenze utagira amakosa wenyine ni imana na yabantu twese turihenda iyo twe tutabivuze hari nabandi barivuga hari naho mbere tugira amakosa avuye kugushaka kwacu nama nibutsa nkugaruka gwe Burundi yo tukaturaganira mwibuke nk'abasengera muri Ekleziya Gatolika ingene duhora tuvuga iyo tugiye iyo tutanguye imisa tuvuga tuti ndirega ku mana rugira byose no kwimwe bwende wacu kuko nacumuye cyane mu byiyumviro mu mvugo mu ngiro no mukwiyobagiza ibyo natezo gukora ugiye mbere no mu by'ubutungane mu by'ubutabera mu Kinyarwanda urashobora gusanga ni rubanda ariko rurabakubaza bati ikiora gikoze wacyumviriye gutya iyo wacanitse hoho batenye iki kiranditse bati cange iki waraciyobagije wari gushobora gufasha ngaha gutabare ntutabare ukabivuga rero nka jewe peza ntibantunganya umbaje ngaho hari kintu kimbaza mu buzima bwanje genda mukuru w'igihugu buryo umukuru w'igihugu umurimo wawe wa mbere no gukingira abanyagihugu mugabo jewe harashiki igihe ntashobora gukingira abanyagihugu kuko nk'inzego nagira nti nokwikora ko wasanga kuri ubu tudahuza tutavuga rumwe ugasanga mbere zirashobora kwikorera ibyo zishaka nico gituma nasiguye muri iki gitabo yuko naho nabaye ku butegetsi umwanya muto ari kandi umwanya habayemo byinshi mbere byagiye biragira ingaruka ku kugene u Burundi inyuma twagiye twiyumvira ingene gotunganywa iyo rero ni nyishu ku bibazo bya David
ariho na Deo
ibibazo cha Deo nawe nawe nyine mbanje ndamuramutse ati mbese verizo gikoresha izo gikoresha urumva nandika je nagize nti ni intererano y'iwanje yuterereye rero we nk'umuntu arashaka kugira ati reka ndabyakire cyangwa se ndabyakire mugabo icyo numubwira nuko igihe nariko nagishira habona hariho abantu twari twatumiye harimo n'abari muri rya nama ijyo cyo kurondera ukuri no kunywanisha Abarundi mbere n'umukuru iyo nama ari mu bafashe ijambo kandi mu byo numvise no mushashima avuga ati koko iyi ni intererano ikomeye cyane izodufasha natwe mu gikorwa turiko turarangura jewe gusa nkavuga ndi n'ubu hariho ibyo bagira bati ntiwatomoye neza muri iki gitabo turakeneye uko bitubwira gusubya jewe niteguye n'ukuri umutima wanjye uruguruye kuko nta kintu kimbabaza mu kubona abantu twama tugenda dusimba ibintu aho kugira tuti reka tubiheraheze urugwaruka rwacu turufashe turureke rutegure Burundi bushasha Burundi bwiza budateye cyo kimwe na buriya twe twakuriyemo atugaruka none icyo gitabo tuzokironka gute mu byo ndiko ndiyumvira kandi nibaza yuko nzoronka abantu bafasha ndiyumvira yuko icyo gitabo cyo kirwaruka koko bakagisoma kuva ku rupapuro rwa mbere gushaka kugwa nyuma hanyuma tukazoronka umwanya w'ukuronka aho duhura bari mu migwi 30, 40, 50 bakambaza ibibazo byose mbere haraho babona nari ihenze canke hari ico naciye ku ruho rw'amazi bakabimbwira canke bagira bati ngaha turashima akabivuga kuko je ico nipfuza nuko hoba kuganira hagati y'irunganwe rw'uyu munsi n'urungane rwa twebwe kugira ngo turanyine twohanahana neza ku buryo igihugu cyogera gihinduka neza ibisubira inyuma nkuko nagiye ndabigarukako
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Jackson mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Jackson
ego turashye kambanze suze abari mu radio yacu bose
yego
ndi Jackson ndahantu bitwa mu giteranye umutumba n'inono we
yego
jewe nakigana nagerageje kucyumviriza neza turaze twumviriza uyu mukuru w'igihugu wacu heza arongoye Burundi ibyagiye ashikiriza ni ukuri gitaha kuba yaracanditse ni neza cyane gusa nk'ugwaruka rwa kino gihe igitabo ntiturakibona nticyadushikira uko tubwire ikibazo kirimo i Burundi bw'ubu turabona burahanze turabona Burundi bw'ubu harimo ubwicanyi bwinshi kandi ubona iki gitabo ashobora kuba yaranditse no tutagisoma kinini zo kunywanisha Abarundi ariko umuntu ayifuza kunwana na mugenzi we uko wasokuruza bakora ubwa mbere akariko navutwa rikuru ubu none ubu hariho ubwicanyi bwinshi budasiba kuba abantu tuba ariko bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye none ico gitaniyo kirungikana n'ingoga mu rwawuka kugira batugisome tumenye ko azoza kari imbere yacu n'akahise k'igihugu
murakoze Jackson
akandi akabazo nako kagira kabiri nabone arabye ibyaciyeho agashyaraba naho tugeze ubu mbega uguhuza kw'abarundi kigitaba kivuga kunwanisha abarundi kuzubaho ryari kumenga ihuza gihugu ntiribaho nk'uko abambere hari hameze none igihugu cyacu kizoguha mukaba gushika ryari
murakoze Jackson president ntunganya mu bibazo bibiri mu kanya gatoya cyane rwose mugerageza kwishura Jackson
ego ndaramukije Jackson urumva yipfuje ngurya wa mbere ingene icyo gitabo cumushikira turiko turiga uburyo koko cushikira abantu benshi abazi gusoma nk'igifaransa bo bizorohera mugabo hari n'uwampaye icyumviro ati mbega urondera ukuntu naho wobicisha amajambo make ibyo byumviro uwo bikunganya ukabishyira nko mu kirundi mbere n'abatazi igifaransa bagashobora kuzobisoma nabyo nyine turiko turabyumvira nyine byogenda arabaza kandi ati ubu muri kino gihe hari ubwicanyi mugabo ngira ngo gitwogeguza ubwicanyi ivuga mu gitabo canje n'ubwicanyi bwovugwa mvuno munsi ntaho buba buhuriye kuko ubwicanyi bwa kiriya gihe bwari ubwicanyi bw'ikivunga wabona ugiye kuraba nk'ibitero byaba ngaha ahehe ugasanga ni ikivunga kigenda kironda kenshi na kenshi gifatira ku mugambwe cyangwa gifatira ku bwoko byari bibonekeje muri kiriya gihe jewe nari ku butegetsi ntawo hakada yuko hariho nuno munsi abarundi bapfa oya yoba atemera agateka ka muntu kuko agateka ka muntu katutegeka yuko izina muntu wese agize ikimugora gitegerezwa nawe uzi kubisa ubwo buntu kukubabaza cyo kutubabaza aha rero usoje icyo gitabo ciwanje azobona uko je ndabyumvira uko ndabifata hanyuma aheze abone n'ingene ateza kwigenza uyu munsi kirazira kikaziririzwa kwaka ubuzima umuntu jewe ndazi yuko no mu gisirikare no mu gisirikare iyo bari mu ntambara iyo umuntu uwo maze kubona neza yuko atagisha kwera umwasi ashobora kurasa amakwice nta burenganzira na butoyi ufite bwo kumwica nta burenganzira na butoyi uramufata ukamugira umunyororo wawe mu prisonnier wawe hanyuma ukazomushikiriza ari ubutungane ari igihe hazogera nk'uko abahora bagwana bahize intambara bagahanahana abanyororo babo bikabuko ndibuka mbere na perezida Melchior Ndadaye igihe yari yafashe ubutegetsi ibyo yigisha yavuga ati ubuzima bwa muntu niko atihabwa namwe basirikare mwe ya polisi muriko muracungira umutekano mubonye umuntu abangamiye umutekano ndimugende kurasa hamwe muce mugira ngo acapfa murare nkaho mwo murasa kugira ngo mugabo mushobore ntatse ashobore kugenda imbere y'ubutungane inyuma hanyuma rero urabona aragaruka ku cyumviro cyo kunwanisha abarundi ico cyumviro nanjye ndagifise numvise ukavuga ati ndugwaruka urugwaruka rero ahubwo ubyumve neza ubitege neza gusumbya abandi mutegerezwa kugenda mwirinda kugwa mu mitego twebwe bakuru banyu twebwe ba data banyu twaguyemo muri iyo myaka iheze ugasanga tugiye mu mafuti tugiye mu makosa yatumye Burundi buzingama murabona nko kumara imyaka 10 turi mu ntambara twicana kubera ugushaka kwigungira kuko abantu bamwe bamwe ibyo n'ibintu bitezwa kutongera bidashobora kongera kuba mu gihugu ugutwara cyangwa ushaka gutwara wese akagira ati ngiye gutwara ngiye kongera gutwara ntwarira abarundi bose norohereza abarundi bose bakubishyira bakizana mu gihugu cyabo muri kino gihugu cy'u Burundi Imana yadusangije twese atanuye yagize ngo urinya gupfa uwundi ngo urinya gukira
ego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumiriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Samuel Mwiriwe neza? Samuel muratwumva? Ndumva telefone ya Samuel itari kwirumvikana, reka duhe ijambo Jean-Claude. Jean-Claude, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hega Jean-Claude?
Ndi ngoka Jean-Claude muvugana.
Yego.
Mba nshukurashimira by'umwihariko n'umukunzi wa hanyu. Ni ngoka Jean-Claude mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda muvugana.
Yego me, murafite ikibazo icyumviro?
Ikibazo nawe nabashimira nuko akomeje kumva nyine ibiganiro mwakoze byose. Kuntu byo mwakomeje muganira bari igikorwa cyiza cyane, baba bari bashaka kugera intumbero bashaka kugeraho.
Yego.
Navuga nuko bakomereza aho ngaho ntibazacika intege mu kazi barimo.
Yego.
Kandi bagashyira hamwe, kuko bashyize hamwe burya Imana irabasanga. Nta mutwe umwe wigira inama buriya mu kazi kose wajya gukora n'undi muntu.
Yego.
Buriya niba ndi munsi afite kuzagera heza kandi hatuje hafite amahoro. Niyo mpamvu bagomba kureba bakareba icyakorwa, ariko babikoze mu mucyo n'agahato, kandi nta n'ikintu gihambaye kirimo ku buryo bagarura amahoro mu kazi k'ababa barimo mu bitekerezo bashyira hamwe bose uko ari bagenzi babo b'u Burundi.
Murakoze
cyane. Ubwo ni ngoka Jean-Claude mu Burasirazuba bw'u Rwanda, aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda. Ndabakunda cyane, duhora turi kumwe 5-5.
Murakoze cyane rwose, turashima kuba umukunzi akomeye cyane rwose w'iradiyo Ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze cyane.
Egume imbere yuko duha ijambo Perezida Sylvestre Ntibantunganya, reka dusubire turabe ko Samuel yoba hari. Samuel, mwiriwe neza? Samuel, muratwumva?
Alo,
muratwumva?
Yego, ndabumva.
Muri hehe Samuel?
Yego, ndabumva.
Muri hehe?
Turabashimiye kuba muduhaye umurongo.
Yego, duga ku ijambo ikibazo cy'imvira mu kanya gatoya cyane rwose.
Okay.
Samuel, muratwumva ikibazo cy'imvira?
Twashaka kuba ashimira kwanza kuba muduhaye umurongo.
Yego.
Ikibazo twashaka kubaza, none konti y'amapinzo bandika ibitabo, none ubu icyo bakora biyumvira kugira ngo tubane mu mahoro, cyangwa ngo demokarasi atari icyo bandikiye.
Muri hehe Gasabonera? Muri Kenya? Muri hehe?
Halo?
Muri hehe?
Turashaka kuvuga duti.
Yego.
Ikibazo turashaka kuvuga, twebwe twumvise icyo gitabo vraiment Imana ibaheza agire cyane, kandi ntibongere ubwenge bwo kuyobora igihugu.
Yego, murakoze Samuel, reka ijambo Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Cyane cyane tugaruke ku kibazo cy'urwaruka, aricyo kibazo gihambaye cyane rwose nk'uko yabishikirije. Akamumotera urwaruka nakahe Perezida Sylvestre Ntibantunganya, nk'uko mwabivuze kenshi na kenshi mu bihe byose bigoye igihugu Burundi bwaciyemo, urwaruka kenshi na kenshi usanga rukoreshwa n'abanyapolitike bo ku mpande zose. Icyo gitabo nibagisoma, hariho ivyiyumviro bihambaye cyane rwose bizotuma ikabahindura ukuntu ikaba karonka ubuhinga bwo kwirinda ababosha nabi cyane rwose. Akamumotera ugaruka muri rusange naka.
Ubwa mbere ho novuga yuko gufatinyiwe kwandika, navuze ndi nandikira ubwa mbere ugaruka nkuko nabivuze, kugira rubone ibyagiye bitugora, rubone amanyenge bagiye bagwamwo atari bo bayiyumviriye, mugabo akabakajana n'ababakwega bagira bati inzira niyo nziza. Hanyuma inyuma nk'intambara ziheze ugasanga ubwo gwaruka kigo gwambere waharongeye inyungu haba namba abantu bagasigaye bibaza mbere bati beka jewe ibintu nabigiriye mwiki a jewe ndashobora kuzotanga nuturero twinshi abantu tugira tuganira ngaha a umugoko bwose bakugura ibyo bakakubwira bati iyo ndavye nkuri yanaka ingene yari uwa mbere mu kugenda mu bicanyi atari gukaraba ubu ingene ameze ugasanga yashoboye kwiga amashuri ngo yaheze ugashanga ntiyashoboye kuva ku muryango wiwe ugasanga nafite ikimutunga biraheza bigatera agahinda ariho nushangira ndi gwaruka murafata icyo gitabo mu gisome mugende muraba ivyagiye bishika ahangaha nahariya nahariya murabe iyo vyava naho vyaca nico vyazanye kiri mu gihugu hama mubone yuko ikibi kigiye igihugu kigiye mu ntambara kigiye guhagarara abambere bigora cane ni mwebwe ugwaruka rero muvyirinde na cane cane mugire muti turafashe ingingo yuko kajya kahise ego tutagahakada ko ni kashi cyo gucacu mugabo tugira tuti ni kahise kabi tutiza kwirinda mu gutunganya igihugu mu nzira nziza insiguro cyo no kwita impanuro ni iki impanuro no kubye yuko ubwa mbere hoho umuntu atezwa kubahwa akubahirizwa mu buntu imana yamuremanye ubuntu bwiwe turazi yuko habaye mbere n'inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose Declaration Universelle des Droits de l'Homme itangazo ryerekeye ukubaha no kubahiriza agateka ka muntu aho usanga bavuga bati abantu bose bavuka bangana hanyuma tukamenya yuko iyo muvuka mungana muba mufise uburenganzira bumwe kiretse gusa yuko umwe wese aheza agatungwa n'ingene yagiye akoresha ubwenge Imana yamuhaye cange ubukerebutse yarongeye mu mashure kugira ngo ashobore kugenda yiteza imbere mugabo atawe umutege imitego aho niho haca haza rero icyumviro cya kabiri yuko atayindi nzira ituma abantu babana neza atari intwaro ishingiye kuja ko nyagihugu ikaba intwaro umunyagihugu agira ijambo ikaba intwaro umunyagihugu afise uburenganzira gukurikirana neza uwo yatoye ingene ashira mu ngiro ibyo yemereye abantu ikaba intwaro ishingiye ku ijambo rero rya bene igihugu aho umuntu agira ati hagize ikingoye ndakivuga neza mu cyubahiro cyose mukubaha mugabo kandi atawuza kumbwira ngo ahandufise uburenganzira bwo kuvuga akumva yuko kandi hari ibintu by'ukubaha itunga rya leta ni ukuryubaha
yego me
kamenya yuko iyo tunga aho uza gukoreshwa riza risahiriza umunyagihugu
mukagira cyane cyane rwose reka turangirize
imbere kidatanguye gushira imbere ivyerekeye kwigisha neza abana b'igihugu no ku gushira mu ngiro ivyerekeye amagara meza ko yagihugu kuko ivyo bitariho ibindi cyo bigora gushikira
mukanye gatoye cyane rwose
ndacane cyane nabivuze dusha nuganira cyane gusumbya ku bantu bamaze gusoma ico gitabo bakabona ivyumviro bakabona makuru ndagishira
hari ibyo mwatwemeye mu ntango uko abazomenya cyane cyane nkuko mu gitabo citwa Burundi Democracy Piégée urumva ko hariho abantu bagize uruhara gukurizamo demokrasi mwavuze ko mu abo bantu umuntu yobamenya asoma ico gitabo ariko mu majambo make cyane rwose ikintu mwotubwira ko urya ngo uja gukira ingwara arayirata abantu baburije mu demokrasi ibande mu Burundi mu gusozera
ugiye kuraba nibaza kuvuga ngo umuntu umwe cyangwa abantu babiri ugiye gusoma icyo gitabo uzobuda yuko hari byagiye bigora bose hari byagoye gusumbya abandi hari n'ababyononye gusumbya abandi yumviriye nabi gusumbya abandi reka nituze kuganira nituze kuvugana ku mazina abantu bagende basome igitabo
hanyuma inyuma akanya katujanye tuzosubira kubatumako ya Perezida Silvestre Ntibantunganya kugira ngo iki gitabo tukinonosore neza. Turabashimiye cyane kuba mwatuye akanya kugira ngo muhe ikiganiro iradio Ijwi rya Amerika kugira icyo gitabo mwanditse. Turashimiye abanywanyi b'iradio Ijwi rya Amerika bose baduteye akamo. Turashimiye ingenieur yadufashe mu bw'ibyuma hamwe na Fatukarara yadufashe kugiranya ikiganiro. Mwakoze kutega amatwi, mugira amahoro n'umugoroba mwiza. Mubandaje kandi mwumviriza iradio Ijwi rya Amerika.